Twashimiye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu, ikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Nini Nahazwe. Mu Burundi ubushikiranganje bujejwe gufatana mu nda n'agateka kazi na muntu bwemeza ko hakiri agahaze mu kurwanya mabi ashingiye ku gitsina.
Twaratekanije ibikorwa bikuru bikuru, navuga bizokorwa. Icya mbere ni ugukinga, koshyira ingufu cyane mu gukinga ayo mabi. Ravye uburyo dusanzwe dufise ubushikiranganje, uburyo Leta isanzwe ishira muri icyo gisata cyo kurwanya amabi afatiye ku gitsina.
Uyu ni Posiya Hatungimana, umunyamabanga ntegarizwa mu bushikiranganje bubarizwamo iby'agateka kazi na muntu mu Burundi, mu yavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Kandi Congo yagirije u Rwanda kurungika abanyagihugu barwo kuba mu bice M23 iri kwirigarurira u Rwanda. Natura ivuga ko idonido ni mukanyi sasi. Reka makuru yacu tuyahere kuyagezweho ijyanye no ku isi. Abantu bagera ku 175 nibo bamaze kumenyekana ko baguye mu bitero by'indege z'ingwano bitari bike ku murwa mukuru wa Sudani, Khartoum, kuwa mbere no kuwa kabiri w'inondwi. N'ibitero byakomerekeyemo benshi. Fidel Nyongabo.
Ivyo bitero vyegetswe ku mugwi w'abasirikare bashaka kwiyonkora kuri leta uzwi ku izina rya Rapid Support Forces, RSF mu mfunyapfunyo. Abo bagwanyi bamaze igihe batana mu mitwe n'igisirikare cya leta ya Sudani mu ntambara imaze amezi 20. Igitero giherutse cabaye ku munsi wa mbere w'indwi igihe indege y'ingwano yarasa ibisasi mu isoko ryarimo abantu benshi mu gisagara ca Kabkabia kiri ku birometero 180 mu burengero bw'intara ya Darfur yo mu buraruko. Ico gitero cahitanye abasivili batari munsi y'ijana, harimo abapfasoni n'abana. Mu kindi gitero isasi carashwe kuri bisi itwara abantu cisha abantu bose uko ari 22 bari muri yo. Ni mu gihe mu kindi gitero gitandukanye abantu batari munsi ya 65 bishwe mu gisagara ca Omdurman kiri mu minwe y'igisirikare ca leta, nk'uko vyatangajwe na buramatari w'umugwa mukuru Khartoum, Ahmed Othman Hamza. Yongeye avuga ko abandi 100 bakomeretse muri ico gitero. Ku munsi wa kabiri urangiye umwaka wari wuzuye neza, igisirikare cya leta gitangiye gutana mu mitwe bikomeye n'abo basirikare bashaka kwiyongora kuri leta bazwi ku izina rya RSF.
Fide Niyongabo, urakoze. Mu yamagara y'abantu, ibitigiri by'abantu barwaye malaria ku isi byariyongereye mu mwaka w'2023. Abana bo ku mugabane wa Afrika nibo basinzikaye kurushiriza abandi, biri mu cegeranyo gishasha c'ishami rya ONU gitamagara y'abantu ku isi, OMS mu mfunyapfunyo. Muri ico cegeranyo OMS ishami rya ONU gitamagara y'abantu ku isi rivuga ko muri rusangi abantu barwaye malaria mu mwaka w'2023 bashitse ku miliyoni 260,000. Ugeranije n'ibitigiri vyo mu 2022 mu mwaka uheze, hiyongeye ko imiliyoni 11 z'abanduye. Icegeranyo ca OMS cerekana ko atanambwe ziboneka zatewe mu rugamba rwo kurwanya iyo ndwara itana abantu benshi cyane ku isi uko umwaka utashe. Aho malaria yahitanye mu 2023 ni 597. Aba bangana nabo yahitanye muri 2022. Benshi muri bo ni abana bo ku mugabane wa Afrika bari munsi y'imyaka 5, nk'uko OMS ibandanya kubivuga mu cegeranyo cayo. Tedros Adhanom Ghebreyesus, umuyobozi mukuru w'iryo shami rya ONU gitamagara y'abantu ku isi, akavuga ko atamuntu n'umwe yotegereje gupfa ahitanywe na malaria. Ati yamara iyo ndwara ibandanya kwica abantu baba ku mugabane wa Afrika kurusha ahandi, cyane cyane abana bakiri bato n'abapfasoni bibungenze. Ibitigiri by'abantu barwaye n'abahitanywe na malaria byari byaragabanutse cyane hagati y'umwaka w'2000 n'umwaka w'2015. Yamara kuva ico gihe intambwe zari zimaze gutegwa zarahagaze, mbere ibintu biranasubira inyuma cane cane mu gihe cikiza ca COVID-19. Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye. Umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, Antonio Guterres, atabariza ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere, yemeza ko bidafise uburyo buhagije bwo guhangana n'amadeni yavyo. Fidel Niyongabo arabandanya.
Umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ONU, Antonio Guterres, kuri uyu wa gatatu yasavye ibihugu 20 biteye imbere mu butunzi kurusha ibindi ku isi biri mu mugwi G20 gukora kurushiriza kugira bifashe ibihugu bikenye kurusha ibindi ku isi guhangana n'ibibazo vyavyo. Guterres yabitangaje mu rugendo yarimwe muri Afrika y'Epfo, igihugu ca mbere co ku mugabane wa Afrika cagenywe kuyobora ibihugu bigize umugwi G20 muri uku kwezi. Ibihugu bigize umugwi G20 vyaratanguje umugambi wo korohereza amadeni ibihugu biremewe n'amadeni kurusha ibindi ku isi mugihe cy'ikiza cha COVID-19 wanebaguwe n'abatari bake. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Antonio Guterres yatangaje ko uwo mugambi ubwawe ari mwiza ko yamara udahagije kugira utorere inyishyu ikibazo cy'amadeni kiraje ishinga makungu. Yatangaje ko hakenewe inyishyu z'ukuri kuri icyo kibazo kugira ibihugu biremewe n'amadeni kurusha ibindi ku isi bishobore kuronsa uburyo abanyagihugu babyo bwo kwiteza imbere muri rusange.
Fideni yonga urakoze kuri amakuru yose y'igyanino ku isi wadutegura ukabuheje kudushikiriza aya na yandi abakunzi b'ishuri rya Amerika bashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresi ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni vewa radio yacu mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Egitse chakabiri cyacu camakuru tugera mu Burundi bushikiranganje bujejo gufatana mu nda n'agateka kazi na muntu muri ico gihugu buvuga ko hakiri agahaze mu kurugwanya mabi akoregwa abakenyezi. Ubushikiranganje bujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi bwavyerekanye mu bikorwa byo gusozera iminsi 16 yari hariwe kurugwanya mabi akoregwa abakenyezi n'abigeme. Ibindi kuri no nkurije rya Amerika yateguye ku bakunzi bayo mu Burundi murabisomerwa na Thierry Ndayishimiye ikigari mu Rwanda.
Naho hari ntambwe yatewe mu bijanye no kurwanya ihohoterwa fatye bugitsina mu Burundi haracara gahaze kuko bishikirizwa n'ubushikiranganje bujejo gushigikirana no kubahiriza agateka kazi na muntu. Mu gusozera iminsi 16 yari heze mu isekeza ryo kugwanya mabi afatiye kugitsina, ubwo bushikiranganje busaba bakorewa mabi kwitura inzego zibatunganiriza hakiri kare ibimenyetso bitarazimangana. Posiye hatunga imana n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bwo gushigikirana.
Bamirizobura nicyo twige muri uwo mugambi muri kitabo twaratekanije ibikorwa bikuru bikuru navuga bizokorwa. Icya mbere ni gukinga, tuzoshyira ingufu cyane mu gukinga ayo mabi. Kugira kabiri tuzoshyira ingufu cyane mu bijyanye no gushyigikira abasoba bahuye n'ayo mabi. Hanyuma no guca gatatu navuga no gukurikirana rero ibikorwa biri muri uwo mugambi bazofashanya na leta gushyira mu ngiro uwo mugambi.
Hatunga imana avuga kandi ku izindi ntambamye zihari zirimo uburyo buke bwo gushyira mu ngiro uwo mugambi wo kugwanya mabi afatiye ku gitsina.
Ravyo uburyo dusanzwe dufise mu bushikiranganje uburyo leta isanzwe ishyira muri ico gisata cyo kugwanya mabi afatiye ku gitsina intambamye nyamukuru tubona ijanye no kuronka uburyo bwo gushyira mu ngiro ibyo bikorwa byose biri muri uwo mugambi.
Muri iyo ntumbero yo gusozera iminsi 16 yahariwe kugwanya amabafatiye ku gitsina hanagate kakazi na muntu umugujeje ugateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH umenyesha kwa gateka kazi na muntu kubahirijwe na hatavyera ngo de anakrenzo habona yo nicegera cy'umukuru w'umugwi CNIDH ujejwe gateka kazi na muntu mu Burundi.
Muri rusangi twebwe turavuga yuko agateka kazi na muntu kifashe neza bwo byose CNIDH niyo vuga ngo birera de.
Uyu mukenyezi nawe yavuganye n'ijwi rya Amerika hakaba nasanzwe kurikiranira hafi ibijanye n'agateka k'umukenyezi n'umwigeme mu Burundi, nawe yemeza ko amabafatiye ku gitsina agenda gabanuka ariko akanavuga ko hari bisata bimwe bimwe bibangamira agateka k'umukenyezi n'umwigeme.
Ikintu gisigaye cyo gukorera ko nigihe haba mungo ngo canke mu kazi umukenyezi ahohoterwa kubera igitsina ciwe bakamugaya ko adashobora gukora akazi kiwe gutyo canke mu rugo ugasanga umuryango uramugaya kubera n'umukenyezi. Ukazi usanga hariho abashefu b'abagabo bahohotera abagore kubera babanza ibyo byo kuryamana canke uca umugabo nabyo birahanwa. Ubunye birahanwa n'amategeko iyo uyo umukenyezi ashobora kubyerekana yuko ari cyo yahowe.
Ubushikiranganje bujejwe gushigikirana habumenyesha ko amashengero n'amadini bifise uruhara runini mu kugwanya gukumira mabi akoregwa abakenyezi n'abigeme mu kubigisha bagafata ya mbere mu kuyagwanya bakigishwa kubana neza n'ibindi. Kubijanye no kumenya ibitigire by'abantu bakorewa mabi afatiye ku gitsina yabo mu gujejwa gateka kazi na muntu CNIDH ndetse n'ubushikiranganje bujejwa gateka kazi na muntu mu Burundi, bose bavuga ko ibitigire bibandanya kongerekana ariko akaba atanga itigire nyezi na kizwi. Kwigenekerezo rya 25 kwezi kwa 11 uyu mwaka 2024 niho hatanguye Rutese isekeza y'imisi 16 yahariwe kugwanya amabakorerwa abakenyezi n'abigeme kucivugo kigira kiti twerekeza ku myaka 30 y'umugambi w'i Beijing tuje hamwe dutuza mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Dusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe.
Ijwi ry'Amerika twandanirize muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, president w'ico gihugu Felix Tshisekedi yaraye yagirije u Rwanda kuba ruri ko rushira abanyagihugu barwo mu bice abarwanyi ba M23 babandanya kwigarurira. Tshisekedi yabivuze mu ijambo yaraye ashikirije abanyagihugu ari mu ngoro y'inama nshingamateka i Kinshasa. Inkuru ya Jimmy Shukrani bakomera.
Nyuma y'amezi 10 umukuru w'igihugu arahiriye kuyobora Kongo kuri manda ya kabiri, Tshisekedi yongeye kugeza ijambo ryo ku banyagihugu mu gihe cy'amasaha abiri ari imbere y'inteko nshingamategeko na Sena. Umukuru w'igihugu yagarutse cyane ku bibazo byaranze uyu mwaka yatangiriyeho manda ye ya kabiri, aho yari amaze kugirirwa icyizere cyo kuyobora Kongo. Atangira ijambo rye, Perezida Tshisekedi yumvikanishije ko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka hari byinshi byakozwe ku bw'inyungu za rubanda rugufi. Aha umukuru w'igihugu yavuze nko kuba yarashoboye kwegereza abaturage ibikorwa remezo mu bice bitandukanye aho byari bigoye kubikora muri manda ye ya mbere. Mu ijambo rye, Perezida Tshisekedi yumvikanishije ko atangira manda ye ya kabiri yahuye n'imbogamizi nyinshi ziganje mwahanini umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za Kongo FARDC zikomeje guhangana n'imitwe irwanya ubutegetsi. Tshisekedi yumvikanye yongera gushimangira ko u Rwanda rukomeza kugira uruhare mu kaga abaturage barimo gucamo byatumye ababarirwa mu mamiliyoni bava mu byabo. Aha arashinja u Rwanda kuba rutuza abaturage barwo mu bice bitakibarizwamo abanyekongo muri teritwari za Rushuru na Masisi mu ntara ya Kivu ya Ruguru.
Au-delà des déplacements massifs de population.
Uretse kuba abaturage bacu barimo guhunga bava mu bice biberamwe intambara bakajya mu nkambi z'impunzi aho bari guca mu buzima bugoye, ikigaragara nuko ingabo z'u Rwanda zita M23 zirimo gufata abaturage b'u Rwanda zikabazana mu bice bya teritwari ya Masisi, Rucuru n'ahandi bamaze gufata. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane ku busugire bw'igihugu cyacu. Ntabwo rero dushobora kwemera ibyo bikorwa bisuzugura abaturage bacu, ahubwo natwe tugomba gushaka igisubizo vuba na bwangu mu kurengera abaturage bacu. Avuga ku ngaruka z'intambara, umukuru w'igihugu yasobanuye ko abantu babarirwa muri za miliyoni batakaje ubuzima bwabo abandi bahunga ibyabo. Kuri we kugeza ubu abana basaga miliyoni enye bakurira mu ntambara ntibabone uburyo bakurikirana amasomo yabo. Aha yumvikanishije ko ibyo bihangayikishije cyane kubera ko bishobora kugira ingaruka zikomeye ku rubyiruko rw'ahazaza ubu rurimo gukurira mu bice byiganje mu intambara n'umutekano muke. Kuba ibice byo mu burasirazuba birimo umutekano muke, Tshisekedi yavuze ko nabyo bigira ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'igihugu, cyane ko ubukungu itakibona inyungu ku mabuye y'agaciro. Yavuze ko bacukurwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Umukuru w'igihugu yavuze ko serivisi za leta zishinzwe kubungabunga umutekano zirimo gukora ibishoboka mu kurwanya M23 kimwe n'indi mitwe ihungabanya kwishyira no kwizana ku baturage bo mu ntara zo mu burasirazuba bw'igihugu. Nubwo umukuru w'igihugu yatanze icyo cyizere cyo gukora ibishoboka amahoro akagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamwe mu baturage bavuga ko amagambo ye ntacyo ashobora guhindura ku buzima barimo gucamo. Umwe muri bo ni Bwana Clovis Nzanana, umuturage wo mu mujyi wa Goma avuganye n'Ijwi rya Amerika.
Amasezerano ye uko agiye ku media akizeza abaturage ko azakora bino na bino ntabikore. Kuri buno rero twabaye desespere kuva yatwara nta kintu yari yadukorera ngo twishime. Muri make twararushe n'amasezerano ye.
Ku bindi bireba imiyoborere y'igihugu, umukuru w'igihugu yagarutse kandi ku kibazo cyo guhindura itegeko nshinga, avuga ko ubu ari kimwe mu byihutirwa kurusha ibindi ndi leta iteganya gukora.
Je dois rappeler que cette première année de mon nouveau mandat
imwe mbibutse yuko umwaka wa mbere wa manda yanjye waranzwe n'ibibazo byinshi kandi bikomeye cyane. Muri ibyo bibazo rero, kuba dufite itegeko nshinga ritubahiriza ubuzima bw'abanyekongo nabyo ni mu bibazo nakomeje kugenda ndwana nabyo. Niyo mpamvu mbahamagarira mwese ko dutahiriza umugozi umwe iri tegeko nshinga tukarihindura, kandi ibyo bigomba gukorwa vuba na bwangu. Ngaho rero twese dufatanye mu kureba icyaduteza imbere, cyane cyane dushyiraho amategeko mazima.
naho ku baturage bamwe babona ko kwihutira guhindura itegeko shinga ry'igihugu hari abasanga umutekano mu kishobora kuzabangamira kuba byashyirwa mu bikorwa
iremerewe ariko ntubigombya kubaho mu gihe yuko hari karere karimo imigwano ni ukuvuga yuko nimba ashaka gushanja constitution izi nambara arebe kuntu yazirangiza hakuno yashanja constitution hari hinambara
akivuga ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo umukuru w'igihugu ntibagiwe ku buyobozi bwa gisirikare ubwo yashyizeho agambiriye kurandura Burundi imitwe yitwaje intwaro yose ikorera mu burasirazuba
ntacyo president Tshisekedi yavuze ku rugendo azagirira muri Angola aho azahura na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame baganira ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo gusa yumvikanye ashimira umuhuza president wa Angola João Gonçalves Lorenzo kumura bakomeje kugira mu gukemura amakimbirane y'intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma.
Jimmy Shukrani bakomera urakoze nongere ko kugeza ubu leta y'u Rwanda ataco irishura kuri ibyo vyagirije vya President Félix Tshisekedi wa Kongo.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.
Amakuru yacu tuyabandanirize muyavugwa mu by'imikino na sport ishamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryaraye rihaye uburenganzira igihugu cya Arabia Saudite bwo kwakira igikombe c'isi cyo mwaka w'2034 byari mu ikoraniro ryaryo ridasanzwe ryaraye ribereye mu gisagara cya Zurich mu Swisse ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo
nivyo Diane Arabia Saudite yemejwe icese mu nama umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe FIFA Gianni Infantino yagirishije kuri wa gatatu mu gisagara cya Zurich mu Swiss hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Infantino yatangaje ko itora ryabaye mu ikoraniro ry'ishyirahamwe FIFA ryari ritomoye. Arabia Saudite cari co gihugu conyine cari casavye kwakira ico gikombe. Ingingo y'ishyirahamwe FIFA yabereye hamwe niyo kwemeza ko ibihugu vya Espagne, Portugal na Maroc vyo kwakirira hamwe igikombe c'isi yose cyo mu mwaka wa 2030. Iyo ngingo ya FIFA izo hakaryo igihugu cya Arabia Saudite gitunze ibitoro byinshi ko gukoresha miliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari kugira cakire ico gikombe kimaze gukoresha amafaranga atagira uko angana kugira cakire inkino mpuzamakungu zitandukanye. Umugano wa Nyeningoma Mohamed bin Salman niwe yari nyuma iyo migambi yatangaje ko iyo guciwe citeguriye kuzokwakira igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru wabagabo cyo mu mwaka wa 2034 cyakataraboneka. Yavuze ko ivyo bazobishika ko bakoresheje ingufu n'ubushobozi bwabo mu ntumbero yo kunezereza abakunzi b'umupira w'amaguru bo mu bice bitandukanye byo ku isi. Abategetsi b'ishyirahamwe FIFA n'aba Arabia Saudite batangaje ko kwakira igikombe c'isi yose cyo mu mwaka wa 2034 izo kwihutisha ihinduka ry'ibintu harimwo uburenganzira kurushishiza bw'abafasoni n'abakenyezi. Umuyobozi w'ishyirahamwe FIFA Gianni Infantino yatangaje ko igikombe c'isi yose cy'umupira w'amaguru ari ikintu kidasanzwe gihindura ibintu mu nzira nziza ku bijyanye n'imibano n'ubumwe hagati y'abantu. Infantino yatangaje ko afite icyizere gikomeye cyane ibihugu bizokwakira ibikombe by'isi yose byo mu mwaka wa 2030 no mwaka w'2034 ko bazobitunganya ku buryo buzoshimisha makungu nk'uko azoba byiteze. Urunani mpuzamakungu rw'amashyirahamwe haranira agateka ka muntu yatangaje ko ishyirahamwe FIFA ryafashe ingingo igayitse yo kwemeza igihugu cya Arabia Saudite ko ari cyo gihugu kizokwakira igikombe c'isi yose cyo mu mwaka w'2034. Icyo gihugu kitahumurije ku mugaragaro ko kizokubahiriza agateka ka muntu. Mu nyuma yuko ingingo ya FIFA ifashwe ku munsi w'ejo, naravuganye na Steve Derrick ndize muhinga mu vyerekeye inkino ari mu gihugu cy'u Sweden ndamubaza nimba hari gitangaje kuri iyo ngingo.
Inyuma yaho Qatar yakiriye inkino z'igikombe c'isi yose zaheruka ibihugu bimwe bimwe na bimwe byo ngahi Burayi bikoma induru ibihugu byo ku mugabane wa Aziya bimwe bimwe bivuga yuko abantu babo bari mu bihugu bya Qatar bamerewe nabi mu bihugu bya Arabia Saudite bafatwa nabi. Nibaza rero yuko byasa rero niwabaye umugenzo yuko FIFA idakurikira ineza abanyagihugu cyangwa ikurikizwa ry'amategeko n'ubwigenge bw'abantu ahubwo bakurikira amafaranga kuko uravye byinshi mu byo icyo gihugu cya Arabia Saudite uyu munsi kiriko kiragirizwa nibyo usanga n'igihugu cya Qatar cyakiriye inkino zo mu 2022 wasanga kiriko kiragirizwa. Ibyo rero nibaza rero yuko bisa n'ibiriko biramenyegwa kandi biranaboneka yuko ari FIFA na cyane cyane uyirongoye umushinga na Gianni Infantino biraboneka yuko amaze kwikomeza kandi no kunga ubucuti budasanzwe n'ibyo bihugu usanga bizwi yuko byubatse amazina mu bijyanye n'iby'amafaranga.
Mu kiringo cyo kurondera kwemerera Arabia Saudite kwakira igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka wa 2034, ishyirahamwe FIFA ryaremeye gusuzuma mu buryo bugereranye inyifato y'icyo gihugu ku bijyanye n'agateka ka muntu. Inyifato y'icyo gihugu yaranebaguwe n'abatari bake muri uyu mwaka mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Arabia Saudite itegekanya gukoresha miliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari agenewe imigambi y'inyubako ijyanye n'igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka wa 2034.
Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence ya Corolla.
Ejo rya Amerika turabandanye n'amakuru tubafitiye mu gihe abanyasiriya bakomeje kwishimira ihirikwa rya Bashar al-Assad yari amaze imyaka ku burongozi bwa Siriya. Abahoze ari imfungwa z'ubutegetsi bwiwe baduduriye ko bavuga ku mabi bakorewe mu mabohero bari bapfungiwemo. Ino nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika murayishikirizwa n'umenyeshamakuru wacu Themistocle Mutijima i Kigali mu Rwanda.
Ubwo abanyasiriya bigabaga mu mihanda babyina mu kwishimira ihirima ry'ubutegetsi bwa Assad, Anwar Tineshi we yahisemo gushora imodoka ye mu muhanda wuzuye umuvundo n'umubyigano w'ibinyabiziga ava mu majyaruguru ya Dara umujyi w'amavuko yerekeza i Damasi. Ibivunje by'abantu barimo na Etineshi berekezaga muri uyu murwa mukuru wa Siriya kwizihiza irangira ry'ubutegetsi bw'umuryango wa Assad. Ariko Tineshi we yarajyanywe n'ubutumwa bwihariye bwo gushakisha mubyara we w'imyaka 55 y'amavuko. Uyu mu myaka 13 ishize abasirikare b'ubutegetsi bwa Assad bamutaye muri yombi ubwo yari idara mu myigaragambyo yo kwamagana guverinoma. Kuva ubwo ntiyongeye kuboneka cyangwa ngo hagire umenya gakuruke. Kuva Assad yahungira mu Burusiya nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru bya leta muri icyo gihugu, inyeshyamba zahiritse ubutegetsi bwe zirangajwe imbere n'umutwe wa Hayat Tahrir al-Sham cyangwa se HTS mu mpine wahoze ushamikiye kuri Al-Qaeda zimaze kurekura ibihumbi by'imfungwa. Etinesha ganira n'Ijwi rya Amerika serivisi y'ikimandarini kuri telefone kubyerekeye mubyara we yagize ati: sinzi niba akiri muzima, nagiye ku musigiti saa moya za mu gitondo mvuyeyo nzenguruka amagereza imwe ku yindi nshakisha, ubu maze kugera ku magereza 9 sinzi yewe na gereza afungiyemo. Uyu mubyara we ni umwe mu banyasiriya hafi 137,000. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko bazimiriye muri gereza za gisirikare mu gihe cy'intambara yashyamiranyaga abanyagihugu. Ihuriro ry'abanyasiriya riharanira uburenganzira bwa muntu rikorera mu Bwongereza rivuga ko kuva mu 2011 abakozi ba guverinoma ya Siriya bashinzwe guhata ibibazo abakekwaho ibyaha bakoreye iyicarubozo imfungwa 15,000 kugeza zipfuye. Bashir Mansour wavuganye kuri telefoni n'Ijwi rya Amerika serivisi y'ikimandarini binyuze kuri programu yo kwandikirana ndetse na imeili n'umwe mu mfungwa zagize amahirwe yo kurokoka. Yavuze ko mu 2011 abasirikare ba leta bamurasheho we n'inshuti ze biganaga kuri kaminuza ubwo bageragezaga gutanga imiti y'ingirakamaro n'ibiribwa ku baturage bidara bari barashyizwe mu kato na guverinoma. Mansour yavuze ko inshuti ebyiri zarasiwe iruhande rwe zihita zipfa. We n'abandi barokotse bahatiwe kurira amakamyo bapfukwa mu maso barakubitwa barundwa mu tuzu duto tungana n'ubwiherero. Aha yavuze ko bahafungiwe bakajya bakorerwa iyicarubozo bakubitwa bya kinyamaswa bakabuzwa gusinzira ku buryo bamwe mu mfungwa bahapfiriye. Yagize ati: bankubitishaga insinga z'amashanyarazi kunda bakankubita imikoba mu mutwe, bankuyemo inzara zo ku ntoki, umubiri wanjye bawutwikisha amasegereti, nageze ubwo nifuza gupfa ngo nibura mve muri ubwo bubabare. Bankoreye ibintu byinshi ntabasha kuvuga kugeza n'uyu munsi. Twaziraga iki? Mansour yavuze ko iyicarubozo ndengakamere yarikorewe n'abakozi bo kwa muganga mu bitaro byegereye gereza ya gisirikare i Damasi. Ahavuga ko yajyanyweyo nyuma yo kugira ibikomere bikabije biturutse ku iyicarubozo yari yakorewe. Akavuga ko mu minsi 10 yose yamaze mu bitaro yarapfutswe amaso n'igitambaro ndetse yambaye amapingu. Ati: ku munsi wa nyuma mu bitaro bankuyeho amapingu ku maboko n'amaguru hanyuma bantegeka kunyeganyeza amaguru nagerageje kunyeganyeza amaguru n'amaboko biranga sinabashaga kunyeganyeza igice na kimwe cy'umubiri wanjye natangiye kurira ndabinginga ngo nibanyice kubera ko ntifuzaga kubaho mugaye banyambuye buri kimwe kugeza ku buzima bwanjye n'ahazaza hanjye Bashir Mansour avuga ko nyuma abari bamutwaye ba telefoni se ngo azamujyane uyu munsi wa none Mansour agendera mu kagare k'abafite ubumuga kandi aba muri Carolina ya ruguru aho akora ku kibuga cy'indege akaniga ibijyanye na programu za mudasobwa arakurikiranira hafi ku ibintu byifashe muri Syria yagize ati umuryango wanjye watataniye hirya no hino ku isi bamwe bari mu Budage abandi mu Buholandi mu Bufaransa no muri Kuwait maze imyaka 11 ntababona ndifuza gusubira muri Syria nkongera nkahura nabo nkababona nishimiye ko ubutegetsi bwavuyeho ubu twasubira muri Syria kuri uyu wa kabiri ihuriro ry'imitwe y'inyeshyamba irangajwe imbere na Hayat Tahrir al-Sham ryatangaje minisitiri w'intebe w'agateganyo ariko ntiriratangaza gahunda yazo irambuye y'imitegekere ya Syria hagataho imbere mu gihugu abaturage barimo n'abameze nka Etineshe bagishakisha abavandimwe babo bafunzwe bakomeje kwishimira kuri gushya ariko Syria itagengwa na Assad Etineshe ati numiwe ibi ni inzozi ubutegetsi bwavuyeho ntangabo za Syria zikira ahantu hose abantu barimo kurizwa n'ibyishimo ntiwabyumva kandi twese dutegereje amakuru y'abavandimwe bacu benshi mu banyasiriya bafite nibura umuntu wabo wafunzwe Kugeza saa sita z'amanywa yo kuwa mbere I Damasi nta gakuru Etineshe yari yakamenye ka mubyara we yabwiye ijwi rya Amerika serivisi y'ikimandarini ko azamara ikindi cy'umwera mushakisha mbere yo gusubira iwabidara
Ijwi rya Amerika nunga haduce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kino gitondo kuri micro mwari kumwe na Diane Nahazwe Nadia Taha yari muhinga bw'ivyuma ku izina rya bagenzi bacu rero tubike abantu bitwifuriza kubandanya muranirwa muri byo murimo byose naho ubutaha mugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu ahanje turongera mu masari imbere
Child, things are gonna get easier. Ooh, child, down.